Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni kuwa kane, itariki ya kane, ukwezi kwa karindwi, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Umunsi mwiza wo kwibohora mwese nshuti muri mu Rwanda. Happy July 4th na mwe nshuti z'Ijwi rya Amerika muri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu Burundi namwe ndabashuhuje cyane rwose. Muradukurikira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Namakuru. Uruganda rw'isima simerwa ruteye ikibazo abaturage.
Ubu turarwaza abana, uyu mwana amaze iminsi arwaye. Yanze gukira, arakomeza arazogobera agahinda umuriro, agakorora. Uko ukuntu bimeze byaha muri uru ruganda mana ruratwisha ari.
Uyu numwe mu baturiye simerwa, ubutegetsi bwo buvuga ko nta kibazo uruganda ruteye.
Ari kibazo gihoraho, uruganda rwaza kuba rwaranafunzwe kuko buri yarema buri gihe cyose barasura kugira ngo barebe ko uruganda rukora mu buryo rutangiza ubuzima bw'abaturage.
Uyu ni umuyobozi w'akarere ka Rusizi simerwa ikoreramo. Ni mukanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Amakuru yo mu biyaga bigarabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, aya mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyi, waramutse neza.
Maramutse Thomas, ndamutse n'abo tuzindukanye, tuyahere mu yavugwa muri Afrika. Bombe zatewe mu ikambi yari ifungiwemo abimukira ku murwa mukuru wa Libya, zikica abashika 44, aho abandi bavuga ko ari 55, hamwe n'abarenga 130 bakomeretse hari ku munsi wa kabiri mu ijoro. Bishobora kuba ari ibyaha byo mu ntambara nk'uko bishikirizwa n'intumwa ya ONU i Tripoli. Abarokotse bavuga ko icyo gitero cyabaye hafi isaha zitanu n'igice z'ijoro ku munsi wa kabiri, kandi ko mu ndwi ziheze baguma bumva indege za drone zisuma hejuru mu kirere cy'icyo kigo bari bafungiwemo. Abategetsi ba leta ya Tripoli begeka icyo gitero ku nteko zishigikiye Khalifa Haftar, arongoye igisirikare kirwanira mu buseruko bwa Libya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku burenganzira bwa kiremwa muntu Amnesty International ryashikirije ko icyo kigo cyari gifungiwemo impunzi n'abimukira bashika ku 600, kandi ko impande zibiri zirwana muri icyo gihugu cya Libya zari zizi by'ukuri icyo kibanza. Basaba ko hatanguzwa amatohoza atawuyegamiye kugira barabe yuko byitwa ibyaha byo mu ntambara. Inama yawe ni ijejwe amahoro n'umutekano kuri ayo makuru nyene ejo kuwa gatatu yarananiwe kwiyamiriza igitero kuri icyo kigo gifungiwemo abimukira muri Libya, inyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanse gushyigikira urwandiko rwateguwe n'Ubwongereza nk'uko abadiplomate babishikiriza. Mu mwiherero wamaze amasaha abiri, urwandiko rwateguwe n'Ubwongereza rutera ivyatsi ico gitero begeka ku basirikare ba Khalifa Haftar, rusaba guhagarika no kugaruka ku biganiro bya politike muri ico gihugu. Ariko intumwa za Amerika zarabangiye kugwemeza, zivuga ko zirindiriye uburenganzira buva i Washington. Inama rero irindirangira rutemejwe nk'uko amakuru itorokanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP rivuga ko ryaronse. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko ababajwe n'ubwo bwicanyi, yongera asaba amatohoza atawuyegamiye kugira bamenye neza ababikoze. Muri Afrika kandi urunani rw'abakora imyiyerekano muri Sudani baremeye kuganira amaso mu yandi n'abajenerale barongoye igihugu, ibiganiro bigamije kwemeza ushobora kurongora leta nshasha izoshikana icyo gihugu ku matora mashasha. Urunani The Alliance for Freedom and Change rwaremeye ejo kwa gatatu kuganira bahanuwe n'umuhuza w'umunyetiyopiya nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi warwo Madani Abbas Madani mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku murwa mukuru Khartoum. Madani yavuze ko bemeranije ko ibyo biganiro bizotegerezwa kumara amasaha 72, ni ukuvuga iminsi itatu. Ibiganiro hagati y'izo mpande byari byahagaze rero mu kwezi kwa gatanu bananiwe kumvikana ku bazorongora iyo leta mfata kibanza. Leta z'Ubumwe za Amerika zarafatiye ibihano ishyirahamwe ryo muri Cuba ku kuba ryaraguze peteroli ya Venezuela rirenga ku twigoro two kuremera perezida w'ico gihugu cyo muri Amerika yo mu manuko Nicolas Maduro asabwa kuva ku butegetsi. Kompanyi ya Cuba Metales ibandanya ifasha leta ya Venezuela nk'uko byashikirijwe ejo kwa gatatu n'ubushikiranganje bw'ikigega muri Leta z'Ubumwe za Amerika bubicishije ku gisata kigenzura amatungo yo mu mahanga. Gufatira ibihano kompanyi ku Cuba Metalis bizohungabanya utwigoro twa Maduro kuko yaraze uburaro n'uburamuko kuri Cuba kugira gume ku butegetsi mu kuronka imfashanyo za gisirikare ku kiguzi cy'ibitoro nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'ikigega muri Leta z'Ubumwe za Amerika Steven Mnuchin mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru. Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika azo kwakira umushikiranganji wa mbere wa Pakistani Imran Khan ni mu mpera z'uku kwezi mu mbonano wabo wa mbere abategetsi hamwe n'abasesanguzi Islamabad muri Pakistani bizeye ko urwo rugendo rushobora kunagura imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri itifashe neza. Naho Leta ya Trump itaratangaza urwo rugendo, urugendo rw'iminsi itanu rwa Kane ruzotangura ku igenekerezo rya 20 z'uku kwezi nk'uko umutegetsi muri Pakistani atashimye ku izina ryiwe rigaragara yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi tugejejeho. Nshuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradio yanyu kandi nimudukurikira no ku rubuga rwacu radio yacu voa.com. Noneho amakuru mu biyaga bigari. Itsinda ryihariye ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye rishinzwe gukora nketi ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu mu Burundi rivuga ko iki gihugu gishobora gusubira mu mvururu za politiki mu bihe by'amatora yo mu mwaka utaha 2020. Iyi nkuru turayigezweho n'umunyamakuru wacu Pierre Claverne niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda.
Umukuru mugwi wa ONU ujejwe amatohoza yatangaje ko ivyerekeye intwaro rusangi mu Burundi bigeze ahatemba. Ku bwa Dudu Diene, leta ntaco idakora kugira ngo yerekane ko ibintu biriko birasubira mu buryo inyuma y'imvururu zatanguye mu mwaka w'ibihumbi 2015 yamara ku rubuga mu gihugu siko bimeze. Uwo munyamategeko w'umunyasenegal avuga ko kuvaho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza avugiye ko azokwitoza mu mwaka w'ibihumbi 2015 habaye ubwicanyi bwahitanye abantu batari bake abandi bihumbi n'ibihumbi bahitamwo guhunga igihugu kugira ngo banyaga magara. Imbere y'inama nkuru y'umutekano ya ONU bwana Diene yamenyesheje kuri uyu wa kabiri ko n'ubu iyo nyangwa ry'agateka kazi na muntu rigikabije. Kubwiwe iryo hohoterwa rifatiye ku mvo za politike kuko ryafashe uwundi murindi inyuma y'amatora y'ibwirizwa shingiro ryatowe mu mwaka uheze w'ibihumbi 2018. Iryo bwirizwa shingiro rikaba riha n'ububasha umukuru w'igihugu ahari Petero Nkurunziza gusubira kwitoza mu mwaka uza. Dudu Diene yatangaje ko ababangamiwe cyane ari abatavuga rumwe na leta bayoboka umugambwe SNL ari nawo ukomeye mu itavuga rumwe na leta. Mu nama ya ONU Diene yarafise umusubiramo amajwi yiwe.
Members of this party are regularly subject to threats, arbitrary arrests and
atabayoboka ibwo umugambwe barakubagugwa kenshi bagakubitwa bagahagarikwa bagafungirwa ubusa canke bakabarizwa igufa. Umugambwe ubwawo umaze iminsi uhura n'ingorane nyinshi mu kugira amanama canke mu bindi bikorwa nkora mutima vyawo nko kugurura ibiro bishasha mu ntara
meetings or opening offices.
Dudu Diene yemeje ko umugwi wa ONU w'amatohoza ufise amakenga akomeye ku vyerekeye itegurwa ry'amatora meza atekanye yo mu mwaka uza w'ibihumbi 2020. Yongera koko bigoye kugira ngo habe amatora yizewe na bose mu gihe umugambwe uri ku butegetsi wonyene ari bufise uburenganzira bwo gukora abandi bagize ico bashikiriza bakaburabuzwa.
The history of elections in Burundi including last year's constitutional referendum
atubijanye n'amatora mu Burundi yabaye ku mwaka uheze ibwirizwa shingiro canke ayandi yamarangwa n'ubwicanyi hamwe niho nyangwa rikabije ry'agateka kazi na muntu n'ubwo ibimenyetso bigaragaza ko ibintu bizoba bimeze nabi mu matora yimirije
seen in the current pre-electoral background.
Userukira Uburundi muri Oni Geneve Renova Tab ari yamiriza iyo raporo y'umugwi ujeje w'amatohoza. Tab Renova abona ko iyo raporo igamije guhungabanya inzego z'igihugu.
Toute commission d'enquête a l'obligation de présenter des rapports dénués de toute
transparence. Twebwe duserukira Uburundi dutangwe kumenyesha ko raporo yose itangwa ngaha yabwirizwa kuba atabubesha irimo. Yamara tubona ko igisata cagateka kazi na muntu cahinduye ingendo mu kwemera ibinyoma ku byerekeye igihugu cacu. Uwo mugwi nta kimenyetso na kimwe werekana ko amatora yimirije azoba mwihonyangwa ry'agateka kazi na muntu, yerekana ko ugamije guhungabanya inzego z'igihugu muri iki gihe. No mu mwaka w'ibihumbi 2014 byatanguye uko himirije amatora ya 2015 bariko bategura imitima y'abantu. Warataye intumbero rero yo gutohoza ibyerekeye agateka kazi na muntu, ahubwo usigaye ufite intumbero za politike mu gihe wategerezwa kwerekana ubwoko bw'ibyaha byoba biriko birakorwa mwihonyangwa ry'agateka kazi na muntu mu kugwanya kudahana. Yamara wowe uramaze kumenya n'ibizoba mu mwakuza, byerekana ko ofise intumbero yindi inyegeje amakongo mu bibone kandi muzotubera ibyabora nihagira ikiba. Mu kurangiza twagira tumenyeshe ko igihugu gitekanye kandi amahoro ariho mu gihugu cyose. Umugwi wa Oni ujejwe amatohoza ku Burundi uhamagarira icyo gihugu gufata ingengo ruhasha kugira ngo uburenganzira bwa muntu bwubahirizwe, icyuka cya politike gisubire kuba ciza, maze amatora azoba yatekanye. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1-351-99-5-85. Ijwi ry'Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda ejo kuwa gatatu Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatashye umudugudu w'icyitegererezo Ikarama mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Uyu mudugudu ugiye gutuzwamo imiryango 240 yari ituye mu manegeka bavanwe mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali. Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru.
Uyu mudugudu ugizwe n'inyubako z'amagorofa 6. Mu cyiciro cya mbere hubatswe 2 zifite ubushobozi bwo gutuza neza imiryango 240. Inyubako ya mbere irimo inzu zabugenewe zo guturamo 120. Buri nzu ifite icyumba cyo kuraramo, uruganiriro, igikoni, ubwogero n'ubwiherero. Inyubako ya kabiri nayo igizwe n'inzu 120, aho buri imwe irimo ibyumba 2 byo kuraramo, uruganiriro, igikoni, ubwogero n'ubwiherero. Uyu mudugudu urimo amazi n'umuriro, imihanda itunganije, uburyo bwo gufata amazi, ubwo gutunganya imyanda n'ubusitani buteyemo imboga n'imbuto. Usibye amazi yo guturamo, uyu mudugudu wubatswemo n'ishuri ry'ibyumba 24 rifite ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri 840. Harimo kandi n'irerero rizajya ryakira abana bato bagera ku 180. Abahawe aya mazu ni abatoranijwe mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali: Nyarugenge, Kicukiro na Gasabo. Bari batuye mu manegeka. Madamu Mukangira Maria ni umwe mu bahawe imwe mu mazu yo muri ayo magorofa, yari asanzwe atuye mu karere ka Nyarugenge.
Nari ntuye hagati ya Ruhurura, imwe yanyuraga inyuma yanjye, indi ituruka haruguru igakata haruguru y'inzu. Iyo imvura yagwaga, yaba ari nyinshi yaba ari nkeya, njyewe yose yanyagiraga. Imvura yagwaga ngasohoka ngafata akadobo nkajya kumena amazi mena hirya. Iyo imvura yagwaga ndahari, imvura yasangaga mu nzu. Nabaga mfite ubwoba yuko imvura irasanga mu nzu n'imfubyi nasigaranye tugapfa tugashira. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagushimira kuko wantekerejeho, wampaye inzu y'icyitegererezo. Ndakwizeza ko ibi bikorwa remezo muduhaye, imihanda, amashuri tugiye kubisigasira kandi ndakwizeza ngiye nabaga mu kiciro cya kabiri ubu ngiye guhita njya mu kiciro cya gatatu kugira ngo ubufasha mwampaga buhabwe n'abandi.
Uyu mudugudu w'icyitegererezo wa Karama ufite n'ahazakorerwa ubworozi bw'inkoko hafite ubushobozi bwo kororerwamo izisaga 900. Umujyi wa Kigali ubarura ingo zisaga 13 z'abatuye mu manegeka. Umuyobozi wabo Madamu Rwakazi na Chantal avuga ko bazakomeza gushakira amacumbi agezweho abatuye ahantu habi.
Twiyemeje gukomeza kubakangurira gusigasira ibi byiza byinshi bagejejweho. Twiyemeje kandi gukomeza iki gikorwa tukagigeza kuri benshi dufatanije n'abaturage, abashoramari ndetse n'abafatanyabikorwa hagamijwe gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera no gutuza neza ingero zose z'abatuye umujyi wa Kigali.
Umudugudu wa Karamutashwe wabura amasaha make ngo abanyarwanda bizihize isabukuru y'imyaka 25 u Rwanda rumaze rwibohoye. Umukuru w'igihugu yabwiye abaturage ko umunsi w'itariki ya kane z'ukwezi kwa karindwi ukomatanyijemo iminsi ibiri w'ubwigenge n'uwo kwibohora. Perezida Kagame yabwiye abaturage ko kwibohora kwiza ari ukugendanye n'ibikorwa nk'ibyatashywe kuri uyu wa gatatu. Aha yaboneyeho gusaba abaturage bahawe amazu ndetse n'ibindi bikorwa remezo kuzarushaho kubifata neza.
Ibikorwa nk'ibi ni ukuvuga ngo nicyo twifuriza abanyarwanda bose bataragera kuri uru rwego rwo kuba batuye ahantu heza cyangwa batuye neza. Uko tugenda tugeza abanyarwanda ho ibyo bikorwa, umuvuduko wabyo ujyana nanone birumvikana na mikoro tuba dufi. Nk'ababonye amacumbi meza birabanza bigahera ko abari muri ayo macumbi babanza bakayafata neza ubwayo. Amacumbi ntakabasenyukireho, muba mufite mu bushobozi bwanyu kugira icyo mukora kugira ngo amacumbi atabasenyukira hejuru. Nabwo ari ugufata neza amacumbi gusa, namwe mukwiriye kwifata neza muri ayo macumbi harimo amazi, ntimukibagirwe no kuyakaraba.
Uyu mudugudu watashwe kuri wa gatatu wuzuye utwaye akayabo ka miliyari 8 mu mafaranga y'u Rwanda. Buri muturage yahawe inzu ifite agaciro gasaga amafaranga y'u Rwanda miliyoni 20. Leta ivuga ko izakomeza gushakisha uburyo bwo kwimura abaturage batuye mu manegeka. Umwaka ushize igihugu kivuga ko cyahombye miliyari zisaga 200 z'amafaranga y'u Rwanda kubera ibiza byononye ibikorwa remezo ndetse n'imyaka y'abaturage. Ibi biza kandi byanahitanye ubuzima bw'abantu 34 biganjemo abari batuye mu manegeka, bikomeretsa abandi 67. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo, Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Mu karere ka Rusizi, mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda, abaturiye uruganda rwa Simerwa barinubira ivumbi rivanze n'isima ruvamo. Bavuga ko bibatera indwara bikanahumanya imyaka bahinga cyane cyane imboga. Leta yo ivuga ko nta kibazo uruganda ruteye. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima yarabasuye asura ari abaturage maze adutegurira iyi nkuru.
Urebye no kumaze yonyine yose arahindanye, nicyo gisima kiriho gusa. Uyumesha umwenda ukiwumesa ukanya usanga uhindanye kuri sima. Wahumeka kumva niyo uri guhumeka.
Aha hari huranye. Ntabwo uruzi ko mabatasa. Mabatasa sura ruzi. Aya ni mabati.
Ni bamwe mu batuye mu ngo zibarirwa hagati ya 40 na 50 mirenge ya Gitambi na Muganza, zose zituranye n'uruganda rwa Simerwa mu Bugarama ho mu karere ka Rusizi. Baragaragaza ingorane baterwa n'urwo ruganda.
Dusanga isima yakwiragiye ku mboga twahinze. Ubwo rero kuzisoroma bigasaba kuzoza inshuro nyinshi cyane kugira ngo tubone ukuntu tuziteka.
Siranye Imana ubu ngubu ahangaha. Ni sombe
nukuryoza nka gatano kugira ngo riveho sima bikadutokoza bikatujya mu maso.
Ni ikibazo abaturage bavuga ko kimaze imyaka irenga itanu kuva simerwa yavugurura uruganda rwayo. Bari bijejwe ko urwo ruganda rushya ruzaba rufite uburyo bwo gufata iyo sima itumuka ikajya munsi y'ubutaka, ariko ibyo ntibyakorwa. Hagataho ingaruka zo ni nyinshi, ku isonga indwara zo mu myanya y'ubuhumekero ziterwa no guhumeka iryo vumbi.
Ubu turarwaza abana, uyu mwana amaze iminsi arwaye, yanze gukira arakomeza arazogobera agahinda umuriro agakorora nguko ukuntu bimeze byaha muri uru ruganda mana ruratwisha. Ariko
n'abantu benshi bararwara bakarwara inkorora. Ingaruka rero z'iyo sima ni indwara ikomeye cyane, mbese indwara ziba mu nyama z'ubuhumekero.
Ntiwamara ukwezi utagiye kwa muganga wumva ufite ikibazo cyo mu gatuza, nk'ubu ryasaze rero n'iry'izuba ryaje noneho birarenze.
Aba baturage bavuga ko hari inama zijya zibahuza n'ubuyobozi bwa simirwa, nyamara kuhangaye kugaragaza ibibazo baterwa n'urwo ruganda afatwa nk'umwanzi.
Iyo tushyitsemo tukakibaza bahita bakora nk'umwanzi. Ndategeka ko ngenda nazongera gusubirayo bakoresha inshitsi nk'ababaza abake nyaboneke nacyo ajeje mu nama duze na simirwa. Ahubwo yatumva ko ndi umwanzi wa simirwa, ubusi nakesha ngo ndi kuvuga ngo ngiye gusaba igikazi akazi rekareka ngo ndi ndi umuzira muri simirwa.
Nuko twega tuvuga tukabona naho tuvugira twanabwira abayobozi tukibwira ngo abayobozi wanda baragira ikintu badufasha, ngo nta kintu badufasha.
Abariko bagasaba uruganda gufata iryo vumbi ryarwo byananirana rukabimuraho bakajya gutura ahandi.
Nk'uko babitubwiye babitwizeza ngo bararufunitse, nibarufunike isima yo gutumukira abaturage. Ikindi kandi niba byanashoboka twebwe abaturiye uruganda batwimura.
Nimba gufata iryo vumbi bibananiye bakona ko hari ingaruka byatari uruganda rwabo, nibimura abaturage bafashe umuntu yatura ashaka yatandukanira iryo vumbi.
Keretse ari nk'ubushobozi dufite tukava hano agasigara nyine arahasemerwa.
Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'uruganda rwa simerwa kuri iki kibazo, ariko ntibyadukundiye kuko ubwo twageraga ku cyicaro cyarwo twabwiwe ko umuyobozi mukuru warwo ariwe wenyine ushobora kugira icyo akivugaho, akaba ari ntawe uhari. Ahagana isaa munani n'igice z'igicamunsi tumuhamagaye kuri telefone ye ngendanwa, yatubwiye ko ahuze twakoresha serivisi y'ubutumwa bugufi SMS tubigenza uko, nyamara nabwo ntiyabusubiza. Hagati aho Bwana Kayumba Ephrem uyobora akarere ka Rusizi we ku murongo wa telefone yaduhakaniye ko ikibazo cy'iryo vumba atari ikibazo gihoraho, ko cyari cyabayeho mbere uruganda rwari rwagikemuye.
Ari ikibazo gihoraho, uruganda rwaza kuba rwaranafunzwe kuko buriya rema buri gihe cyose barasura kugira ngo barebe ko uruganda ruri gukora mu buryo rutangiza ubuzima bw'abaturage. Rero mu byumweru bibiri bishize hari ka imwe yabayeho aho umuyoboro cyangwa se imwe mu mashini yabo yagize ikibazo, ariko bahise bagikemura. Bagikemuye bate? Bahise bafunga uwo muyoboro wa sima. Iki gihe nariyo narabasuye, icyo gihe ubuyobozi bw'uruganda bwari bwangaragarije ko iyo nzira bayihagaritse bari gukoresha ibindi byuma bategereje kuhasa. Ariko ndaza kongera muri cyane numve ndebe niba ikibazo cyongeye kugaruka.
Uru ruganda rwa simirwa rushyirwa mu majwi n'abaturage ko rubabangamiye, rufitwe igice kimwe n'abashoramari b'Abanyafurika y'epfo, ikindi ku migabane ingana na 49% ikaba iya Leta y'u Rwanda, n'ubwo iyi nayo iheruka gushyirwa ku isoko muri uku kwezi gushize kwa gatandatu. Temistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mu Burundi, igipolisi kijejwe iperereza ejo kwa gatatu cyerekanye abantu batatu barimo ukorera ikigo cyegeranya amakori n'amatagisi OBR bagirizwa gukora impapuro z'amagendo. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika yifashishije abanywanyi bayo, turayigezwaho na Desire Hatungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Icegera cy'umuvugizi ubushikiranganji bujejwe umutekano no guhangana n'ibiza yerekanye ku mugaragaro abo bagirizwa icyaha. Moise Nkurunziza akaba yanagiriye ko atanga umwidondoro w'abafashwe.
Kwigenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2019 hari ku munsi wa kabiri, igipolisi cy'u Burundi gikoranye n'igendereza cyaronse amakuru ko hariho umugwi w'abantu bakora impapuro zitandukanye za magendo niho uyo munsi harahafashwe abantu batatu twaberetse hano uwitwa Minyakajuma uwitwa Muhizi Abdul hamwe na Ruvuto Lieve uyu Muhizi Abdul asanzwe aramwe twita abadeklara bakorana n'ikigo cha Uber aba bantu batatu rero bakaba bafatanywe ibintu bitari bike twaberetse mwabonye ko hari imashini nyabwonko hariho imashini zimwe zifotora ama imprimante hariho nibikoresho bitari bike bamaze gukora harimo impapuro za magendo bimwe permis de conduire biometrique harimo za mpapuro zitangwa n'ikigo kijejwe les mines carrières hariho n'izindi impapuro nyinshi zitandukanye mwomenya ko harimo na vya bitansi vya OBR bamwe bariho barungikwa kurihwa mu kigo kijeje gutoza amakori n'amataxi bagaca baja kuri aba bantu akaba baha izo mpapuro
uwasanzwe ari cyaba bacu umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano avuga ko kugira abo bantu bamenyekane hari abafatanywe izo mpapuro zitangwa zidakwije amategeko intandaro akaba ari umugwiza tunga atunze imodoka risihamabuye n'umusenyi yafatiwe mu ntara ya Rutana iri mu manuko bw'u Burundi afise impapuro zitarizo
ibi iyo bishitse inyuma yaho kwigenekerezo rya 19 z'ukwezi kwa gatandatu uno mwaka mu ntara ya Rutana twabahagamagara mwebwe nyene tukabereka ko hariho impapuro zitari nke za leta bategerezwa kuriha amakori n'amatagisi ariko za magendo ziriko zirakoreshwa zari impapuro zitangwa na OBR ku bantu bacibwa amahadabu mwe barabara twari twabemereye yuko rero amatohoza agiye kubandanya kugira ngo utugwe nkutwo dutuze dutuzwe uno munsi rero murabona yuko twashitse kwihangiro twari twihaye muti none byo byagenze gute nuko hari umuntu yarafise imodokari zimwe bita amaben asanzwe acukura amabuye n'ibyo bikoresho byo kubaka yabona ko impapuro ziwe bahabwa n'ikigo OBM zoba zataye igihe acagenda ziko agiye gusaba kugira bamuhindura muheshasha ico bita validation ashitse mu kigo OBM basanze impapuro batazizi niho yashahindukira ku mushoferi wiwe umushoferi nawe abona kwerekana iyo azikuye gushika abantu bose bafatwa gushika ibintu byose bifatwa twamenyesha yuko ikintu cyose basaba kuri aba bantu ni ukuvuga bariha ibice 30% byabo bategezwe kuriha mu kigega cya leta
abakoresha mwene izo mpapuro nk'impusha zo kugendesha imodoka n'izo kurihira kwa makori n'amatagisi basabwa kuhagabira muri no minsi ntibasubire guhendwa Moize Nkurunziza icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano akavuga ko nabiyo bafashwe bahanwa cyo kimwe nabo bakora magendo
ico twamenyesha nuko kabaya kandi kama ko gutera cyane cyane abene imiduga ko bokwiyubara ku bashoferi babo cyane cyane ku modoka zikora urudanda zo kunguruza abantu n'ibintu kuko yamaze kugaragara ko aribo kenshi bakoresha izo mapuro za magendo mu gihe hari amakori bateza kuja kuriha birukira abo bantu kugira ngo barihe make hama bene imiduga nabo ntibamenye yuko ari impapuro za magendo bariko barakoresha inkurikizi rero zaheze zikaba mbi cyane cyane kuba kuri abaza gendesha izo mpapuro za magendo bobo biratomoye ingene bahanwa n'igitabo mpana vyaha cy'u Burundi ariko kandi iyo imodoka nkizo zivuze twagwa n'abatabere kuriwe nuko iyo habaye amasanganya biheza bikagoranya n'umuduga kuko yamashira hamwe yo gushumbusha ntabakibikoze kuko abariko twagwa n'umuntu atabirekuriwe
ubushikiranganje bw'umutekano no guhangana n'ibiza utera kamo uwo wese abonye igipapuro ca magendo kubimenyesha inyamira mabizi mwegereye ni nako kamo kubonye abantu bahingura izo mpapuro za magendo ngo kuko atakindi bakora ataruguhomvya igihugu
Nshuti zacu ni kuri iyi nkuru ya Desire Hatungimana umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Kigali dushorejeho aya makuru mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye mukomeze mugira umunsi mwiza muryoherwa n'Ijwi rya Amerika murakarama kandi nongere nifuriza abanyarwanda umunsi mwiza wo kwibohora
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.